VOA. Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Turabaramukije inshuti muduteze amatwi mu biganiro n'amakuru tubafitiye kuri iyi saha. Muri kumwe nanje Fidele Niyongabo, kaze mu biganiro byacu. Iyi porogaramu y'ibiganiro tubashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose, yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, hamwe no kuri FM 95 n'ibice 2.
Igihambaye nuko abantu bamenyera gukemura ibibazo biciye mu mwumvikano no kuvugana byumvikana, kuko impera n'imperuka ibazo vy'amabitore nyinshi biciye mu kuganira no kuyaga.
Uwo ni Jean Baptiste Baribonekeza, atwara umugwi w'igihugu jejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNIDH, avuga ku myiyerekano y'ukwiyamiriza umugwi w'ishyirahamwe ONU ujejwe amatohoza ku vyaha bikomakomeye vyabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayagaruka ko mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC, amakuru yerekeye Burundi. Inyuma yuko habaye imyiyerekano y'ukwiyamiriza umugwi ujejwe amatohoza ku bwicanyi bukomakomeye bwabaye mu Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015, ubutwara umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi CNIDH Jean Baptiste Baribonekeza, avuga ko imyiyerekano atari uwo muti, ahubwo iciza ko ari ukuganira ku biri muri raporo ziba zasohotse. Avuga ko leta icyo yokora ari ahubwo yoganira na ONU mu buryo bw'imigenderanire. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ivyo saba ko mbanza nkaraba ngene vyagenze ico bavuga kuri bahakaniki bemeriki, nkuko twama tubishikiriza twibaza yuko igihambaye nuko abantu bamenyera gukemura ibibazo biciye mu mwumvikano no kuvugana byumvikana, kuko impera n'imperuka ibazo vy'amabitore nyinshi biciye mu kuganira no kuyaga, abantu bagashikiriza ikibabaje mugabo mu buryo butuma icyo kibazo gitora inyishu. Bina bajya bahinga bamaze gushirwaho n'urwego mpuzamakungu ONU, hariho inzira bicamwo ico bitacu no kwita la voie diplomatique, ingena leta iganira na n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo igikorwa cyabo bahinga gitangure. Twibaza ko hariho inzira bicamwo yuko rero kumbure leta iriko iravugana na bo bijejwe muri ONU kugira ngo bashobore kumvikana kukungene iyo ngingo imeze, bagashikiriza ivyumviro kubijanye n'ingene iyo ngingo yoja mu ngiro canke ivyo bayineguramwo. Hariho inzira bicamwo ahanini ni voie diplomatique, n'ukuvuga no kuganira bakavugana ibibazo biba birimwo, hanyuma bakabitora inyishu biciye mu nzira nyene z'imigenderanire isanzwe ihari hagati ya ONU n'igihugu vyega muri kano kanya mu Burundi. Nari nabivuze ubuheruka, igihambaye nkuko nabivuze nuko leta yovugana na ONU kugira ngo ingingo yafashwe ishobore gutomokera bose, hanyuma ibikorwa byo gukurikirana ingene agateka kazi na muntu kifashe bishobore kubandanya. Twebwe turiteguye nkuko n'abandi bahinga basanzwe bakurikirana by'agateka kazi na muntu mu Burundi, twari tumaze gukorana n'abandi twitegurira gukorana nabo. Turarindiriye kugira ngo twumvirize programme bahana na leta, hanyuma iyo programme maze gushingwa bagategura kugendera u Burundi canke bakifuza ko tuvugana kugira ngo tubereke ivyo twabonye n'ingenzi tubibona, tuzoterera kugira ngo ico gikorwa kishobore kugenda neza mu ntumbero yo kubandanya dusimbataza agateka kazi na muntu. Iyo hariho abantu bishwe hanyuma umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, iyo hari abantu banyurujwe umuntu ntamenye ivyo bashikiye ivyo ari vyo, abasinzikajwe ubuzima nabo ushobora gusanga kumure badatekaniwe naho umuntu atabazi neza icyo bafise ku mutima. Ikindi rero gihagaritse amaraso, harimwo ikibazo cy'uko hariho abantu benshi koko bafunzwe batashobora kuburanishwa ngo bamenye ubwo baciwe ubwo ari gucaho, ugasanga imanza zatevye cyane. Mu kuvuga rero harimwo ukuri kutari guke kugenda kurashikirizwa hirya no hino. Igihambaye nuko abantu bo kwirinda impari kuko impari biraboneka yuko atakintu bizodufasha mu guteza imbere gatya kazi na muntu. Ikindi nuko abantu bo kwirinda gushikuza canke gucivutu hanyuma cane cane tugakorana twese igihugu inzego z'ubutungane inzego z'umutekano inzego za politiki twese tugakora kugira ngo ivyo bintu byose bivuga muri ivyo vyegeranyo turabe tubisuzume turabe ko ari vyo hanyuma aho dusanze ari vyo turondere inyishu zibereye zishobore gutangwa aho dusanze atari vyo naho je ndabifatanira nk'ukugabisha ni kuvuga harya bavuga bati umuntu akuraba cyane akagutera kwikwiza.
Uwo yari Jean Baptiste baribonekeza ayoboye umugwi CND SNDH yavuga ku vyegeranyo vy'umugwishiramwe ujejwe amatohoza ku bwicanyi bw'abaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2025 majwi twashikijwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru. Kuyindi nkuru yerekeye Burundi hari kiziga c'umugabo catowe mu gitondo kuri uyu munsi w'Imana ku mutumba ca Mugani muri komine Ngozi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mu menyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinzi.
Uwo yatowe ikiziga azwi ku izina rya Havyarimana Inyasi. Abamuzi bavuga ko ari umwigisha wo mu iseminari ntoya y'Imureke ni muri komine ya Ngozi. Abamubonye ubwa mbere nk'uko amakuru twakuye aho yatowe babivuga n'abazindutse mu ikarashishi bamubonye bageze ku mutumba wa Camugani. Aho yatowe ni mu muhora utwara amazi y'imvura iruhande y'ibarabara rihuza ibisagara vya Ngozi na Gitega. Mu micungararo yaho twahasanze umwe mu bafashije kumutwara mu buruhukiro aratwiganira uko yamubonye.
Cena mubonye yaryamye ngaho nyene kandi biye byaboneka yuko atari isanganya baragize kubera nta n'igikomeye yarafese yaryamye ari kumwe n'impande ya moto yiwe.
Wewe uvuga uti rero nta si accident bayagize.
Ara si accident kweri. Byaboneka yuko atari accident. Kuko ngaho nawe ari nkawe uguye. Urashobora kubona yuko washikari wamaze guhongagurika. Yaragamye yo agaramye aseguje na nigoti hajya. Kuko yaba ari accident yari gucafata ikoti akayiseguze ntibyari kukunda. Kandi nta n'igikomere yarafise. Gusa muganga yamupimye hariya nyene yabona yuko mu mutwe hahomberanye. Yuko twe twamukoye cha turadugana na mustanteri cha tubamujana kuri moro.
Rashid ndayishimiye icegera cy'umukuru w'umutumba cya Mugani aremeza ibivugwa n'uwo munyagihugu.
Iyo ngaha mu gatondo twazinzwe tubona inkuru bene gihugu bazinduse ku kazi hajya saa 10 baza kudutwaza batubwira ati nyabona batware naho mu gihamye umuntu bari bamwishe. Turagenda turaraba turasanga kuri umuntu baramunitse dusanga ari mu ikanevu dusanga bamukubise inyundo ngaha mu mutwe n'ungaha mu ruhori hori hose baramukubise inyundo. Turakabakaba hose dusanga nta hantu baramuzibuye cha dusanga n'imoto yiwe yari iriko cha dusanga ihagaze imbere yiwe nyene tubure bya duteye amakenga bwatwibaza ko umuntu bayarishwe mu masaha cyangwa mu kajya kavuro kariko karago.
Padiri Privato Ndereyimana arongoye seminari ntoya y'Imureke aremeza ko uwo muntu yatowe ari umukozi w'ishure arongoye avuga ko ubwo rupfu rwabagoye kwakira. Ijwi rya Amerika ryamwakuye ari ku rugendo.
Ego ugo rupfungwa tugoye gose kwakira kuko murumva urupfu ruje gutyo n'urupfu giturumbuka atawuba yiteze kuko uwo muntu ntasanzwe agwaye ngo umuntu yitege yuko ashobora kwitaba Imana. Turi mu mubabaro rero igoye gusigura mugabo ko twemera tuzi ko agapfuka atabazwa ivuka abazwa Imana.
Umusaseridoti Murezi avuga ko uwo muhisi yarabanye neza n'abandi ku kazi ndetse no mu micungararo.
Yatanguye akazi iwacu imyaka 10 yagire kwire kuko zari tariki 4 ukwezi kw'12 2026. Kuva icyo gihe yari umwigisha w'ibiharuro kandi babikora neza baba abanyeshuri baba abigisha bakorana eka mbere n'abandi bantu mu micungararo. Nawe narikumve basitaniye ibintu by'ingorane yabana neza na bose nta kintu na kimwe ukuri novuga nta n'icyo narikumve.
Bamaze kumumenya abatware bo ku mutumba baciye bataka ababakuriye kugira babafashe amatohoza.
Uyu muntu yari umwarimu akaba aturuka ari muhanga twashoboye kuraba karangamuntu kiwe dusanga umunyamuhanga twaciye twitabaza mu santeri na komiseri baje bose barahashika niho twaca batubwira turacyane ikiziga hariya ku komine urumva ubu musanteri yavuze uko amatohoza giyakorera hariya iwe yaturuka kugira arabe nimba hari amatati babafana bene gihugu nimba bamuze byo kukazi yatubwiye uko aza kuduha inkuru yimba aho yagi gutohoza
twagerageje kurondera musanteri wa komine Ngozi n'uburongoye igipolisi mu ntara kugira tumenye iyo amatohoza ageze ariko nitwagize amahigwe yo kubatora ku matelefone Ingozi mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America
urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru naho ku nkuru yerekeye amakungu inyuma y'urupfu rwa Fidel Castro yahoze ayoboye igihugu cya Cuba twaganiye n'umukurambere akurikirana ibibazo vya politike ku isi ze none cyayinzi aho atangura avuga ku iragi Castro asize
iragi ryiza asize izina ryiza umuntu yabohoje igihugu kiwe ukubona agikura mu byara bya Batista uwo muntu ingene yaragitwaye agicuritse kandi ari gikoropesho cy'abandi hanyuma akakibohoza bene bakegevara uwo muntu nagende agiye nk'umugabo ikibi subufa ikibi no gupfa nabi ikibi no gufata ikintu size atacumari igihugu cyawo uwo mushinga ntahe nagende aragaheza igwa mu bashinga ntahe
naho kuvyerekeye akarere ka Afrika niki bamwibukira ko ni ruheru harayo baragize mu byerekeye akarere ka Afrika
yakoze ibikori nk'imwe muri 59 abanyeshure bo muri za kaminuza twarimwo ikinshasa muri icyo gihe 59 twari dufise kimuri kimurikira abanyafrika cyane cyane urwaruka Castro Mao Nkuruma Nasser Lumumba Rwagasore barabo hanyuma rero urabizi abo bantu nibo bamurikiye abanyafrika batica muri iyi nzira mwabijuju umwe nimwikure mu mizana yakavamahanga nimwikure mu mizana yabaje kugaba ibihugu vyanyu bakabikirimbira ko nimuvyikuremwo mube abakozi b'ibihugu vyabo imube ibikoresho nguyo rero umuntu yafashije muri Afrika kubera karorero ikimuri abandi benshi baramukurikije barumumba baramukurikije banasera baririmba rumwe nguyu muntu yagize akamaro muri Afrika mu kugira ngo abohoze Afrika kandi ari kure niwe yarungitse abasirikare muri Afrika gufasha niwe yarungitse abaganga b'abakuba nibo bari mu bihugu byazahajwe n'ubukene bw'abaganga niwe yafashije kugira ngo Afrika yikukire mu by'ukuri hanyuma icegera kiwe Chegevara yaraje aho muri iyo micungararo y'iwacu muri 63 Chegevara niho yari muravyibuka yaraje abutse ni Kongo gufasha Kabila niwe bari kumwe uwabo bantu barafashije muri Amerika y'Epfo ntawe batafashije ntawe batarereye ntawe batakebanuye uwo nagende n'umugabo
naho kuvyerekeye abamwinuba n'abatakurikiza ivyo vyiyumviro vyiwe naho yarahagaze ku vya politique nk'igihugu c'igihangange ngaha leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko ari mu tegeza twaza igitugu ko yakandamije abanyagihugu aho muhavuga ku
ndavyumva navyo ugutuka ntagutorera none ivyo batabitutse Castro ivyo batabitutse Mao ivyo batabitutse Nkuruma ivyo batabitutse Nasser ivyo batabitutse Lumumba na Rwagasore nta wundi bo bituka batukabagabo bankabagabo banka umugabo yikuya kikwiza ivyo niko bigenda erega barasharika ndiyo ni shari ukubona umuntu ari imbere y'urugo ugiye kugurura ukamubona urazi ko hari birometero ngirango bitarenga 50 hagati ya Amerika na Kuba kugira ngo yugurure amubone imbere yiwe nawe n'umugabo ari maso yamaterama igihugu kiwe ibindi bihugu byinshi byo muri Amerika y'Epfo ari ibikoropesho byabo ako karabarya ako ndakumva nicyo bivuga ntibagire ngo nikindi rero bamuhora ubugabo bwiwe n'ijunja ryiwe n'ijambo ryiwe
murakoze yari umushinga ntaheze none cyayinze umukurambere tubaye ko turavuga ku rupfu rwa Fidel Castro yayoboye igihugu cya Cuba mu gihe kirekire yitavye imana ku munsi wa 5 w'indwi turangije turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
gira amahoro nshuti
radio ijwi rya Amerika Washington DC n'umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
mina mbeguri mumaki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunzi b'ikiganiro Ntorere kazoza mushikizwa na studio Ijambo kwijwi rya America Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugweze mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura matati na cyane cyane matati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini turi ibukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho turi kumwe n'abatumire batatu reka mbere ndabasabe bidondore
jewe nitwa Denizo Habonimana nkaba ndi umunyamabanga nshingwa bikorwa w'inama nkuru y'abashinga ntahe mu Burundi
urakoze bidondore nawe mufaso
murakoze je nitwa Nzoyisaba Urida nkaba ndi umuhuza muri Burundi mu ntara ya Makamba komine Kibago nigishijwe mva mu gwego rwa Sentebe
Ubundi turi kumwe na nyine yidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga na Edeni ako muri Bukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mwasa n'abari mu ikoraniro mwari mu biki.
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu mu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na ni ntara za Kivu ya ruguru ni yepfo.
Ndi kuvuga ko ku ruhande rw'Burundi hari bande.
Ku ruhande rw'Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira Sentebe n'abaserukira amashyira hamwe yigenga.
Urakoze reka nsubire rero kwa Damiano Macumi uvuze uti urumunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganyo ry'amatongo mu Burundi mbega none wewe ngaha muri nokoraniro waje kabuki
muri nokoraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo ariko na jewe nari naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya
reka nsubire kwa wa mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi Sentebe na akari umugwi kugeje gutatura matati y'amatongo n'ayandi matongo mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabo maze gutatura
ego cyane harabo maze gutatura nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira hanyuma hariho nabandi bamatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza hanyuma baratwumvira bigenda neza bonye nubwabo bari yumvikanira hanyuma gushika ubu namahoro
ino muri Kongo hari icyo kuyeyo
ego cyane nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hijya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda twarumvise ko hariho abunzi hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje murakoze
Mushinga na Edeni wari yaserukiye ugwe ubwo abashinga na hano muri rino koraniro mpuza bihugu hari ico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga na
ku ruhande rw'abashinga na yagaseke ni nazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati iyo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane icyo nari ndaje ndabatekereye nuko wereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bategeza kugumana babana abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha ababana
umva abashinga naye ntaba agira ati nabagabo gusa harimo nabagore bari muri nokoranira
mu bashinga ntahe hari ha bagabo batiwe nabagore batiwe abagore batiwe nabashinga ntahe ariko babita abafasoni mugo bose nabashinga ntahe haje abashinga ntahe rero babagabo nabashinga ntahe babagore ari bo bafasoni
kuva ku gwego rw'abashinga ntahe ndakumira abakenyetse
ubwego rw'abashinga ntahe ntushobora gukumira namba kuko umushinga ntahe ibanga ry'ubushinga ntahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga umutima afise ubutungane afise umuntu w'intungane abe umugabo cyangwa umugore kuko ukuri ntikugira igitsina ukwihangana ntikugira isina ukwitanga ntikugira igitsina
mbeno ne nkubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane ya matati y'amatungo mwavuze ntimusekane imitwe n'izindi nzego canke abato
oya ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu turagerageza kumvikana haraho bigorana gato y'umugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu
none mu bisanzwe imanza z'amatongo ntizijya mu masentare murabuza abantu kwitura amasentare rero
ntitubabuza ariko abanyagihugu bonyine bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntahe bakabumviriza bakabumvikanisha bakanywanisha
mushinga ntahe macumi Damiano userukire urwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzabihugu mbega mu mategeko atunganya amatongo mu Burundi iki kibanza iyi ngendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza
nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ibyo bishoboka kugira ngo uruhara rwo kunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izi nzego z'abahuza ziko ziravuka bikimwe z'inyigisho baronga ntimwibaza ko dishobora kubona igikorwa cy'inzego za leta muri icyo gikorwa
oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'ivy'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa ugwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishitse abo bahuza bamuze nzego nshasha ziko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu umwebwe nko ku ruhande rwa leta araho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu magifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu mwacidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo gwemewe n'amategeko kuko amatati aba hari abayamaze gutoregwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye irakumira hari nabo nyine ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni tuvuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyuma ibintu bikagenda neza
ko mwari mwirikoraniro hari uturorero twaho abakenyizi bo baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo bara bagifasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma uwahungutse araronka itongo hanyuma n'umusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
Mushinga naye Denis nzohabo n'Imana hari intambamye ubona nk'imwe canke zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi nzego z'abahuza nshasha ziko ziravuka
izi nzego ziriko ziravuka intambamye izoboneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guja kuraba abatase kuko n'ugushika aho batatiye kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo kuja baravugana hagati yabo kuraza ubuye ibikorwa bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni utuntu duto duto ariko nibaza ko atantamamye zikomeye ziriho
hari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego ziriko z'abahuza ziriko ziravuka
Oya izinzego nibaza yuko ico twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura ataco binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo gikorwa cy'umuhuza gitere imbere
Ico no yasaba ubwa mbere ni ugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano, ama leta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bo bafata mu mugongo. Twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Repubulika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi. Leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cane cane ko hari imigwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico no saba amashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego ugo kumutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi ugwego gw'abashinga ntahe na ugwego gw'abasuzumyi gw'amatongo ku mitumba n'urugwego gwa CNTB gwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane zingwano Burundi bwagiye buracamo
Urakoze cyane ni kuri ako kamo turangirije ko kino kiganiro Ntorere Kazoza kikaba cyariko gisamiranira I Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho twari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni Nzohabona Imana nkaba ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
Naje ndagushimiye kubona wampayijambo
Mufasoni Urida nawe ndagushimiye kuba witabye kino kiganiro
Murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwuni shimie ni Damiano Machumi kuruhande kwa leta I Burundi ndagushimiye kwa bitafite ino kigani.
Murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kiganiro.
Abani shimie ni mwegwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago Ntorere Kazoza cha studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima na yinda kiremesheje ndabipfurize kuruhanirwa mu banyu no mu vyanyu naho gutaha.
Cari kiganiro Ntorere Kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Nshotezizwe ya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twati bafitiye kuri isaha kuri mikomare ku manager Fidien iyo ngabo wafasha amajwi ni Fatu Ali Maskarara tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza